na huta.
Imuva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mwiye gushikizwa na jewe Fiden Yongabo. Mu Burundi umupfaso ni Felicite Ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera. Muri iki gihe afise abana 8 ashizemwo nabiwe batatu.
Bagiye barava mu bihugu bitandukanye kandi nk'abantu bazi ko ntora abana mwe nabo bagiye barampa abana. Hariho nabo numva kumbere bafise umubyeyi umwe wundi yabihakanye batambuka ati reka ndabafashe aho nzobishoborera.
Uyo ni umupfasoni Felicite Ntirampeba. Igihugu cya Uganda cyatangaje ko cyakuyeho amabwirizwa ategeka abantu bose bakoresha umupaka wacu na Kenya banza kwipimisha COVID-19. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare batatu bari mu ofisi Pete rya Major baguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare cya Leta ya Kongo n'abagwanyi b'abamayimayi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Uganda cyatangaje ko cyakuyeho amabwirizwa ategeka abantu bose bakoresha umupaka wacu na Kenya kubanza kwipimisha COVID-19. Ibindi kuri iyi nkuru na Eddie Gwema.
Ibi icyo gihugu kivuga ko biri mu rwego rwo korohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Ni nyuma yuko hagaragaye imirongo miremire y'amakamyo ku mipaka byaviriyemo ibicuruzwa byinshi gutinda kugera ku masoko. Byatumye kandi ibiciro byinshi ku masoko bizamuka bitewe n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Itangazamakuru muri Kenya ryari herutse gutangaza ko amakamyo ategereje ko abayatwara bapimwa atonze umurongo ureshya n'ibirometero 70. Umukozi muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda, Charles Olaro, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko Leta yategetse ko ibikorwa byo gupima abantu ku mipaka ihuza igihugu cye na Kenya bihagaritswe by'agateganyo. Yavuze ko biri no mu rwego rwo kurinda abashoferi kutanduzanya bitewe n'umuvundo ku mupaka. Mu gihugu haravugwa ibura rya essence byatumye amastasiyo menshi asanzwe ayigurisha afunga, aho ibonetse naho ikabihenda cyane. Litiro imwe yari imaze kugera ku madolari arenga 3. Juma Sentongo, umwe mu bagize ishyirahamwe ry'abatwara amakamyo, yavuze ko iki cyemezo kije gitinze.
Urakoze Eddie. Abantu 10 bamaze gupfa bazize imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuwa mbere mu gisagara cya Antananarivo, umugwa mukuru wa Madagascar. Eddie Gwema arabandanya inkuru.
Aya makuru yemejwe na Sonia Ray, umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza muri Madagascar, mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Yavuze ko iyo myuzure yateje inkangu inasenya amazu menshi. Abandi bantu babiri bakomeretse, abandi barenga 500 bakurwa mu byabo nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ibanze. Utundi turere turenga 20 natwo dushobora kwibasirwa n'imyuzure. Kuri ubu abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bakomeje kwimura abaturage batuye mu manegeka bajyanwa mu bigo byakira abantu badafite aho baba. Biravugwa ko amashuri ashobora gufungwa kugeza imvura ihagaze. Abashinzwe iteganyagihe muri icyo gihugu bavuga ko iyo mvura ishobora kuba yagabanutse kuri uyu wa kane. Mu myaka ibiri ishize nabwo imvura nyinshi yahitanye abantu 26, abandi 15 baburirwa irengero.
Ayo makuru yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu www.radioyacu.voa.com. Mushobora kandi kuyasanga kuri YouTube na Facebook mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare batatu bari mu ofisi Pete rya Major baguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare cya Leta ya Kongo n'abagwanyi b'abamayimayi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvire.
Amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri secteur opérationnel Sokola D avuga ko ari abasirikare batatu baraye biciwe mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira nyuma y'imigwano yahuje ingabo za Kongo n'abagwanyi b'abamayimayi. Muri abo basirikare bishwe barimo mu majoro wari usanzwe akorera batayo ya intervention rapide ikorera Kaviviri Mwitangaza umuvugizi wa FARDC muri secteur opérationnel Sokola D Major Dieudonné Kasereka yashize hanze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri yavuze yuko ari ihuriro ry'abagwanyi ba Mayimayi Ilunga Gadi Runyuki na Mushombe ndetse na FNL bashatse gutera umujyi wa Uvira bica abasirikare batatu barimo ofisiye babiri umuyobozi wa societe civile muri Uvira André Diadunia avuga yuko hari abasivile batatu nabo bakomerekeye muri iyo migwano yarishamiranyije Mayimayi makana kiningabo za FARDC André Diadunia yageze ati Eja masasi ya rumbikanya muri Uvira muri komine Kavimvira ariko uyu munsi nawo mu gitondo batubwiye yuko masasi yatangiye kuvuga mu misozi ya Katana no mu misozi ya Kavimvira tubajije batubwira yuko ari Mayimayi zari zaje kwiba inka abasirikare bazikurikiye barazirukana ariko hari abantu bakomeretse njewe abonabonye ni abantu batatu barimo abagore babiri n'umusoro umwe
watu wameumia mimi mwenyewe nimeona watu watatu kwa macho yangu wanawake wawili na kijana mmoja
General Makanaki Kasimbira John umuyobozi wa Mayimayi ikorera mu misozi ya Kitundu yemeza yuko ari uri mu migwano n'igisirikare cya Congo kuko cyaje kumutera mu birindiro bye nawe arakigwanye gusa abagize societe civile yo muri Uvira bamaganye ibikorwa bigayitse bya Mayimayi byo kurasa igisirikare cya Congo aho kurasa abagwanyi binjira mu misozi ya Uvira bavuye mu gihugu cy'u Burundi André Diadunia yagize ati ntabwo wajya gufata imbunda muri Mayimayi nurangiza ngo ujye kurasa igisirikare cya Congo bakwiye kurwanya abandi binjira muri Congo bavuye i Burundi buri munsi turababona bambuka amazi bavuye i Burundi bakajya mu misozi minini ya Uvira abo nibo bakwiye kurwanywa kuko nibo banze b'igihugu Mwamenya yuko igisirikare cya FARDC kiri mu migwano na Mayimayi muri Uvira mu ngingabo z'abarundi nazo ziri mu migwano n'inyeshamba za Red Tabara ahitwa Kitogaho muri grupe ya Kigoma territoire ya Uvira nkuko bitangazwa na societe civile yo muri Uvira Vedasinga bwo kubgaragijwe ijya America Uvira mutara kivuye epfo
urakoze Vedast Sentare nkuru yahuye iri mu mumanuko bw'u Rwanda yigijeyo iburanishwa ry'urubanza ubushinjacyaha bwagirizamwo Madame Beatrice Munenyezi ibyaha bya genocide n'urubanza rwategerezwa gutangura kuburanishwa mu mizi ido nido kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa
Iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ryiya kure Madame Beatrice Munenyezi yagaragaye yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa yari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali ari kumwe n'abanyamategeko bamwunganira kwese biko twana mugenzi we Felicien Ngashema ikoranabuhanga ryakunze kugorana bya hato na hato amajwi yakunze kumvikana atikagurika ababuranye n'urukiko bakumvikana amajwi yisubiramo bya hato na hato ubunda amashusho akabura urukiko rukimusomera umwirondoro Munenyezi yahise avuga ko atawemera mu kirego cy'ubushinjacyaha buvuga ko ku mazina ye hiyongeraho komanda abamwunganira basabye urukiko ko rubanza gukosora umwirondoro wa Munenyezi basaba kandi ko habaho iburanisha ry'ibanze ribanziriza urubanza mu mizi ubushinjacyaha bwavuze ko ubusabe bw'abanyamategeko buri mu maboko y'inteko iburanisha ikabufataho icyemezo byateye inteko iburanisha kujya kwiherera umwanya muto iza yanzura ko hagomba kuba iburanisha ry'ibanze Ashingiye ku mategeko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Huye yavuze ko mu iburanisha ry'ibanze impande zombi zizareba ku ngingo zose zigize urubanza ndetse n'ibimenyetso byose muri iryo buranisha urukiko rwavuze ko ababuranyi bombi bazaganira ku kibazo cy'abatangabuhamya bashinja n'abashinjura n'iburanisha rizaba mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi rikazabera mu muhezo abunganira uregwa kandi baravuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha bwagitanze mu buryo bita ko budasobanutse babwira urukiko ko ubushinjacyaha bwafashe ibyaha bitandatu burega Munenyezi bubibumbira hamwe nyamara buri cyaha gifite amategeko agihana ubushinjacyaha buravuga ko umuntu ashobora gukora ibikorwa bimwe bikabyara ibyaha byinshi ingiye ku ngingo z'amategeko bwikomya bunganizi ba Munenyezi ko birengagiza iby'amategeko ateganya bwibutsa ko kuri iyi ngingo umuntu ashobora gukora ibyaha byinshi bigize impurirano imboneza mugambi cyangwa impurirano imboneza byaha buvuga ko ntacyo abanyamategeko ba Munenyezi bagaragaza banenga inyandiko yabwo itanga ikirego uretse gukora icyo bwise kunenga byo kunenga gusa Maître Gashema na Maître Bikotwa bakabwira urukiko ko narwo rutamenyaho ruhera ruburanisha urubanza rushingiye ku miterere y'inyandiko y'ikirego cy'ubushinjacyaha bagasaba ko ubushinjacyaha butanga umucyo mu kirego cyabwo kuri buri cyaha kugira ngo Munenyezi azabashe kwiregura abanyamategeko kandi bazamuye inzitizi y'uburyo bw'iburanisha bushingiye ku ikoranabuhanga baravuga ko bibuza uburenganzira uwo bunganira bwo kwiregura yisanzuye baramusaba kuburana imbona nk'ubone kuko aburana ibyaha bidasanzwe biri ku rwego mpuzamahanga bigira amahama bigenga kuri ingingo yo ubushinjacyaha buvuga ko mu kuburanisha yifashishijwe ikoranabuhanga biterwa n'ibihe bidasanzwe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 19 u Rwanda n'isi birimo bakavuga ko no kumukura muri gereza ya Nyarugenge hajya kuburanira ihuye byagorana abanyamategeko gashima na biko two bakavuga ko ubushinjacyaha atari bwo bwo kumenya ibirebana no kujyana munyenyezi kuburana imbona nkubone mu rukiko bafatiye kuzindi manza zirimo urw'umunyapolitiki Paul Rusesa bagina na bagenzi be n'izindi ziri kuburanishwa imbona nkubone basabye urukiko gushakira munyenyezi uburyo yaburana imbona nkubone bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 umucamanza yavuze ko ingingo azayifata icyemezo nyuma yo kurangiza iburanisha ry'ibanze ry'urubanza Madame Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko avuka irushaki ya Gicumbi mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba mu majyaruguru y'u Rwanda ni umukazana wa Pauline Nyiramasuhuko wari ministre w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe n'inkiko imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide umugabo wa Munyenyezi nawe Arsène Shalom ntaho bari yakatiwe gufungwa imyaka 25 mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburana mu Rwanda mbere yo kumuzana mu Rwanda yamaze imyaka 10 afunzwe nyuma yo kumukekaho ibyaha ubushinjacyaha umurega ibyaha bitandatu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu birimo icyaha cyo gucura umugambi wa genocide gukora genocide ubufatanyacyaha mu gukangurira abandi gusambanya abagore ku ngufu nk'icyaha kibasiye inyoko muntu n'ibindi n'ibyaha harigwa ko yakoreye mu mujyi wa Butare ihuye mu majyepfo y'u Rwanda ariko nyirubwite ibyaha byose arabihakana akavuga ko yari mu buzima bwari bumugoye butamwemerera kubikora iburanisha rizasubukura ku itariki ya 24 z'ukwezi gutaha uyu mwaka ehwagira ubusajwi rya Amerika ihuye mu majyepfo y'u Rwanda
tugushimire Eric mu Burundi umupfasoni Felicite ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera muri iki gihe afise abana 8 ashizemwo nabiwe 3 Madame Ndirampeba akora akazi k'ubuforomo mu bitaro bya Kahombo mu Kayanza avuga ko abantu iyo babonye abana batawe bamuzanira yabwiye ijwi rya Amerika ko abatungisha mikoro yiwe bwite aba ingozi muri komine ya Ngozi yabisobanuriye mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana
nukuvuka urabona barya abana bavuka bagatabwa hariho abo dushobora guhanira ku kazi kumbe babuze kibaramira hanyuma ngatora ubu ndafise abana 5 mu nzu
ufite abana 5 mu nzu wavanye aho ngaho ku bitaro
oya bagiye barava mu mihinga itandukanye bagiye barava mu mihinga itandukanye kandi nk'abantu bazi ko ntora abana mwe nabo bagiye barampa abana hariho nabo numva kumbe bafise umubyeyi umwe wundi yabihakanye bakavuga ati batagira uburyo badafise ingene bariko barabaho batafise icyo bari abashisho bakurikirana bakavuga ati reka ndabafashe aho nzobishoborera Imana izobandanye
harimo abahungu n'abakobwa
yego harimo abahungu n'abakobwa ubukuru nawo nahereye ko burya namwakiye juste nkiva gutwara Jean Sebastien mu Bubiligi ndasa nk'abangana uriya mfise abana batoye gusa banagenda atoragura mu nyuma
abo bana bose ubareresha icyuba barye curiye cyangwa se hari imfashanyo ubona wo kugira ngo ushobore kubarera
mu bisanzwe ndabarye curiye ko ndafise akazi ka leta ndahembwa hanyuma ndafise famiye barifise baramfasha
ariko wabigize nk'umuhamagaro wumva gufasha abatishoboye gufasha imfubyi wumva aricyo kintu gituma isengesho ryawe wumva rigeze ku Mana
yego ndabifata nk'umuhamagara kuko narabwiye ko nashatse turabana n'umugabo mugabo uyu mugabo nawe ntibyakunda sindabizi ntibyakunda afise undi mugore yewe mbana n'abo bana nabanye n'abo bana kuva bakiri bato biwanje hama ntangura kuza ndatoragura n'abo bandi bafise ibibazo
iyo babonye bagandagaje ibishimye bakuhamagara bati mawe
yego
bumva umeze ute
numva ndaryoherwa rwose ndashimira Imana ko muri abo ukuze n'umwe afise veneva nayo abandi baracari bato muhira mfise bato mfise abafise imyaka 8 mfise abafise imyaka 9 mfise abafise mutoyi mbese mutoyi afise imyaka 4
izo mbaraga uzikura he zo gukomatanya akazi k'ubuforomokazi n'akazi ko kurera abo bana ubabonera umwanya ryari ufite ikibazo kikubwira ryari kubunaniwe ubigenza uti izo mbaraga uzivanaye
izo mbaraga na jewe nyine haraho ntangara kubera kuko ni mbaraga nta eforo yambaye ngira niyo ndushe ubwo buwe numva butandemerenda burengera kuko n'ukuri n'umuhamagaro
abo baturanye muturanye aho mu gisagara cyangozi yo bakubonye ukataje utashye uvuye ku kazi waraye amajuru kagera mu rugo ugahitira ku mu maduka ukajya guhahira abana barakureba bati Felicita ni ndashyikirwa Felicita ntirampe banda gushimye cyane kuba wasangije abumva ijwi ry'Amerika kano kazi kundo ukora kugufasha impfubyi ndagushimye cyane
ndabashimiye
Abarundi batari bake bavuga ko cyegeranyo cashikirijwe n'umugwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever kizotuma abarundi bacanamwo yamara hari nabavuga ko ico cegeranyo ahubwo kizotuma bikebuka bagashira imbere umutima w'abavandimwe ico cegeranyo cemezwe n'inama nshinga mateka mu kwezi kw'12 ku mwaka urangiye w'2021 kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko cyakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mbega abakurikiranira hafi politike y'Burundi bacakiriye gute mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur Isidore Mbayahaga ari Bujumbura mu Burundi ambassadeur Edouard Bizima na serikuri Burundi mu Rusiya na ambassadeur Fred Ngogaga Teresa Kora mu biro vy'umukomisera jejwe ibibazo vya politiki umutekano n'amahoro mu ishyira hamwe rya Afrika ambassadeur Isidore Bayahaga atangura atubwira uko abona ico cegeranyo
twebwe nuko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu gusaze wayishikije inama nshinga amateka na nkengo z'amateka bari kumwe twarakurikiranye mu biganiro byose ngene bagiye bashikiriza ibyo batoye mu kiko bamaze iminsi bariko barakora turaheza turumviriza abenegihugu bariho muri icyo gihe ibyo bariko baravuga nk'ugutemoya cyangwa nk'ugushinga intaha y'ibyo babonye mu by'ukuri nkaje nk'uko mubivuze yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane rero Severe yavuze yuko yoba yariho nyabwoko kandi mu by'ukuri ubwira akurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje biragaragara yuko icyo kintu cyoba cyarabaye gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye muri iki gihugu kuko byinshi hano twari tuzi twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu ko hariho ibipimo byatewe ku bantu ibyo twumva kera rero twumva umenga ni birimo by'abantu b'abanyepolitiki bafite amacakubiri bagomba guteranya Abarundi ariko igihe Severe itanguye kujya ku kivi igatangira kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozi z'icyo gihe zabigizemo uruhara twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri ukuri yo kwa Severe kukavugwa haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene cyanke icyo bakoza uko kuri kuba kwavuzwe
ariko
twebwe
nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashaka kugira amakenga bakibaza ko ico cegeranyo kivuga ibyabaye haraheze imyaka itari mike gishobora gutuma abarundi bacanamwo ico cimvire cy'uko abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiye
bo nibaza yuko abashobora kuba byumvira nibyo ariko mugabo twebwe turabye ingene uburongozi buba buhari burya abarundi bubwira bacane bo ntibashobora gucanamo gucoye ubutegetsi butabigizemo uruhara kuko rero twe turabona yuko turabye intumbero ya nyine icyubahiro makuru y'igihugu dukize uno munsi uyu jenerali majore Evariste Ndayishimiye urabona yuko icyo kintu asa n'uko yagihagurukiye yuko abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ubu barahari ibyo bapfa rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha ahaciye hose abwira yuko abarundi bogwana mu nda ntibasubire kubwira ibyabaye kera ahubwo ibyashyitse bimenyewe ubunyene dufasha kubaka uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabaye rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa niko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga badisangiye atangurane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengero basobanuzega babihurira mugabo ukabona yuko wanashaka uretse nyiramanye politiki bamwe bamwe baba bafise icyo cyifuzo cy'uko abantu bocanamo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi icyo kintu ariko barakivamo ko handi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyaheze byaba byarahejwe ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma.
Tukivuga nyine ku byerekeye mukuru w'igihugu yavuze ku nyuma yaho icyo cyegeranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize icyo ashikirije abarundi abahumuriza.
Kugira ngo umurize abarundi kugira basubize umutima mu nda kumenya kahise kacu mu Burundi ntawe bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyago ahubwo no kuvurana uwo ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bari kubamufata nk'umuntu nagira asubiye ndamenyeshe ko atamurundi yogira ubwoba nta bwoko bwishe mu Burundi no kuvuga ko atawushobora kuba mu nkorero kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise umuntu yikeke ko bohava bokwibisubiriza muri icyo cyaha nicyo gituma atawogira ubwoba.
Nkuko muvyumvise ambassadeur Isidore Mbayihaga kandabona no mukanya tuheje kuronka ambassadeur Edouard Bizimana muri aho ambassadeur Edouard Bizimana
yego mwe n'amahoro ndabaramukije abo dusangiye ikiganiro byangoye ngira ngo telefone twagoranye
ibyuma byagoranye yego ni byiza mukanya ndabasaba ambassadeur Edouard Bizimana mubwire icyo mutubwiye kuri raporo ariko nashaka ko twari duheje kumviza byashikirijwe n'umukuru w'igihugu nagomba Isidore Mbayihaga atangura tubwire ukuntu yakiriye iryo jambo aho perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye Barundi ko atabwo ko bwishika tabantu bakoze ibyaha haraheze imyaka 50 nabo nyene badafite amagara ameze neza tawo bakurikirana nashaka mu gihe cyo muvuze ku icyo jambo ryashikirijwe.
Murakoze cyane ngira mwumvise ko bijyanye n'ibyo nari nkugiye gushikiriza ku by'ubutegetsi uri ko murakora nukuri murumva ayo majambo yashikirijwe n'inshoboye mukuru w'igihugu n'amajambo ubwa mbere ahoza ababuze hanyuma akabahumuriza akongera kandi akongera agahindukirira ku bo barabikoze yuko nabone bomenya yuko igihugu kibafata nk'abana b'igihugu nk'abarundi kandi yanavuga ati nta woshira imbere yuko abantu bokwihorana kuko n'ababikoze babona barisaziye igihambaye ni uko kuri kumenyekana abantu bose bagashyira umutima mu nda murumva yuko mu by'ukuri ni umubyeyi nyine urumva ko ababuze n'ababigizemo uruhara bose avuga ati muri abanje muri abana b'igihugu nta kuntu umwe yosimba umutima ati noneho ibyo nakoze bihangarutse ko ubundi akavuga ati nanjye nihorere ntaho twatuye ko turajya rero jya iryo jambo nk'uko mubivuze mu by'ukuri akirishikiriza byabaye byiza cyane ku mpande zose abantu bakabimenya kandi abivuga kenshi akavuga neza ati nta bwoko bwishe ubundi hishe ubutegetsi bubi muri icyo gihe rero nibaza yuko abantu twebwe turaremye kabisa kuko turizigiye leta yacu nta kibazo kihari ahaciye hose n'abagize leta yiwe urabona ko bakwiragira imihingo yose bagenda bavuga bati abantu tubane mu mahoro duhamba kahise kabi mugabo rero abantu ntibabyakira co kimwe ntihabura abavuga ngo sibyo mu busedere bavuga ibintu bitawerekeye mugabo ku cerekeye kameme mwene icyo cyaho higiye ahabona abantu ba mbere byerekeye n'abarundi bene Burundi ndabona yuko iryo jambo murumva ko ari ijambo ryiza twomusaba mbere yuko yobandanya akagirame ingendo nyinshi gushika mu makobe no ku mitumba akakwiragiza abantu bamufasha kurongora igihugu bagahumuriza imitima y'abantu abantu babone ko ari bicibwa kubera ababyeyi babo bishe abantu cyangwa umuntu ageze mu zabukuru akavuga ati jyewe nabigizemo uruhara ndagowe nukuri ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu burya riba ari ijambo ryiza kandi rifite ububasha rero ni ijambo ryiza sinzi jyewe niko ndabyumva kandi niko ndabyemera ni ijambo ryiza akomeza kugenza gutya abarundi batekane hama igihugu cyubakwe.
Yego mende bona na ambassador Fred ngoga gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo ngo gareka tugaruke kwa ambassador Edouard Bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu.
Yego murakoze cyane nibaza ko ibyo ijambo ari byiza kuko ico abarundi bakeneye ni kubana mu mahoro hanyuma ngira ngo ibyabaye byarabaye mugabo birakenewe ko abo barakoze ibyo bintu nabo bavyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza niyo twavuga ngo byabaye byarabaye ucumenga ntago abikoze umenga ni ibintu byikoze nibaza ko ico umugwi severe wakoze hanyuma inama nshinga amateka nayo ikayunganira ikavyemeza ni igikorwa cyiza cyane kuko burya abakorewe ibibi barababaye iyo habyize ababikoze nabo bavyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko naco nyine ari ikintu cyofasha kugira ngo ibyo bintu bose bumve ko ari bibi tubyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nicyo gikuru cy'uko abantu bubana bakabana neza ibyo bintu ntibizosubire ntazogira uburota asubira kwifuza gukora ibyo bintu nibaza ko byofasha igihugu cyane ijambo ni ryiza nibyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro nibaza ko ata n'umwe yovuga ko iryo jambo ridahumuriza.
Igome ambassador Fred ngoga gateretse muraho
turaho mwakoze kudutumira Fredi.
Yego ndabona ko ivyuma vyatugwe mu ntanga ariko mwashoboye kuwashika ni vyiza cyane rwose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko atabwo ko bwishe mu Burundi muri ubwo bwicanyi bavuga bwabaye mu gihembwe cy'amajana cyane na 2022 akaba yavuze kandi ko n'ababukoze eka bagize mu zabukuru hanyuma mu kanya turagusaba mutubwire n'icyo muvuga kuri iyo raporo doga ku jambo.
Ego icambere nagomba kuvuga no gushimira umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi kuko no kuri yavuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi nka Sebarundi nibyo twari tumwitetse ko ikindi no uvuga gihambaye nuko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake n'umugabo twagira ngo twihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira. Ikindi nacyo no gomba kuvuga mu gutangura nuko nta mujya n'imijyango mike mu Burundi nzi n'imijyango mike itabuze mu bwimo bagiye baba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero kuri icyo nye twese turakenguruka cyane gose kujya mu bashyikirije hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga nuko hariho mu gushaka ko kuri hariho n'abantu bakoze ikiza cyane gose batabaye abantu nuko sindaheza gusoma raporo neza na neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu bakijije abandi bakabatabara abo bantu izo ntwari naduka twikwiye kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu hanyuma agatima gakokakabe mu bantu mugabo mu by'ukuri nk'uko abandi bose bagiye barabivuga dushaka kumenya ukuri kugira ngo ntitwihore mugabo kugira ngo dutere imbere tubishyire inyuma uko babyita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera gihambaye mugabo icyarimo nagomba kuvuga nuko mu gwisevere nturaheza gukora akazi kayo iyi ni intambwe imwe mugabo bazokomeza bakora kugira ngo tumenye ubwicanyi bagiye bara mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire bibaza bati bavugiye bari gusa mukaje bavugiye abandi kuko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hama nk'uko ambasaderi Bizimana yabivuze abarikoze bakiriho basari ikigongwe hama twubaka igihugu cyacu.
Ndagushimiye ambasaderi Isidore Mbayihaga, ndagushimiye nawe ambasaderi Bizimana Edouard, ndagushimiye nawe ambasaderi Fred Ngoga Gateretse.
Ahaniyo dusozele ya makuru tukwa etuwa fitie, Monika Nokanya, dushimira wagi zuruhara, bose ngo ategugwe, yongere abashikire, kuri mikro, marikume na Fideni Yongabo, ibigani yuna makuru vidaliwi hagarariwe na Frederike Ngondikije, bikavya ashizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro. Kwizina rya bagenzi wacu bose, tubikebanuye tubifuriza kuroranigwa.
America, if you're America.